nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Mwiriwe nchuti na mwe bakunzi wa radio Inzamba gateka kawe kazi makuru kuri munsi wa gatano turi kwigenekeza rya 1990 mwaka wa 2024 twabatorokanije tuyahereye ku ngingo nkuru ziyageze urwandiko rw'umushikirangano w'intwaro hagati mu gihugu wahafata nk'abakozi b'iterabwoba abanyapolitike bandikikete abahagarariye amasezerano ya Arusha rubandanya rutegwa ivyatsi muraza kumva umushingamateka gatorwasa ari mubagabishijwe n'umushikiranganji ahavuga ko iryo kete banditse yatacaca iterabwoba na kimwe kiririmwo ahubwo akabona ko hari kinyegeje inyuma y'uko rwandiko rw'umushikiranganji w'intwaro mu gihugu hagati imyidogo nayo ni yose muri bamwe mu bapolisi b'u Burundi abo nabo bakaba biyamiriza ukuntu itangwa ry'ibikoresho bakoresha ririko riragenda muri kino gihe bakaba batabona ukuntu bagiye kubandanya barangura akazi badirira mu gibikoresho byinshi byabaheranye muraza kuvyumva murano makuru naye abantu ngo basegereza babaye benshi mu gisagara cha Bujumbura no makaritie yo muri ico gisagara nyene muri kino gihe Burundi buri mu bukene bw'ivyankenerwa abarundi basega ngo si abagendana ubumuga gusa ivyo byose ngo bigaturuka ku bukene bwinshi buri mu miryango abarundi basaba leta kugurura imbibe kugira ubukene bafise ntibusongere isibe kaze saya gusa twabateguriye nayandi mugume muduteze yompe
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org
ndasubiye kubaramutsa nongera ndabaha ikaze muri aya makuru duhera mu gisata cha politiki urwandiko rw'umushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu urwandikiwe urongoye umugambwe senere rumwagiriza kwifatanya n'umugwi yise w'iterabwoba ntigwakiriwe neza na gato n'umushinga mateka agato rwasa avuga ko urwandiko rw'umushikiranganji rufisi ikindi runyegeje kuko kubona hari abarundi bandikiye abahagarariye amasezerano ya Arusha atagikogwa c'iterabwoba na kimwe kirimo umushinga mateka gatorwasa akibaza namba abahagarariye amasezerano y'amahoro ya Arusha bandikiwe ubwo rwandiko bakora nabo ibikorwa by'iterabwoba asaba umushikiranganji guhagarika ivyo bikorwa byo gushaka kunumya canke kuzivya uruhande rumwe rw'abarundi basaba ivyo bahabwa n'uburenganzira bw'ibwirizwa shingiro tumutege yompi
abantu biyumviriye kwandikira abahagarariye amasezerano icyo rero ko umushikiranganji ku muremwe izina rya leta bovyitiranya n'iterabwoba usanga umega n'ibintu binyuranye nuko ukuri kw'ibintu bibi urwandiko rero ntabwo twagwakiranye umunezero amasezerano ya Arusha ko abandikiwe arabayahagarariye ko abayasinye arabarundi uyu munsi wumva yuko abantu bariko baravuga ati tuyisunge ari abantu b'iterabwoba Uburundi ko bukorana n'igipolisi mpuzamahanga Interpol ni kuki iyo bari batoneza ngo bari barafasha kimwe cyoco abandikiwe abakuru b'ibihugu bo mu karere bahawe kopi y'urwandiko rwandikiwe abahagarariye amasezerano y'amahoro y'ukumana y'abarundi Zanuye Arusha yaravuga ingene abarundi basabikanya ubutegetsi ibyo murazi yuko byarazanye ingorane muri 2015 kubera yuko habaye kuyahonyanga urumva rero yuko mu gihe ayo masezerano ahonyanzwe ingaruka zozo nizireka kuza uyu munsi ikumira rihari nimba ridashingiye ku bwoko rigashingiye ku byiyumviro bya politiki uyu munsi utari muri CNDD-FDD unega n'Uburundi akwiye ibyo rero turabona yuko ifisha kugira ingaruka mbi muri kazoza Uburundi n'Uburundi aba mu Burundi aba hanze y'Uburundi akuma ari Uburundi aho leta nibwa yuko ngo ikorana na diaspora none diaspora ni iki si hanze y'imbibi igitangaje kirimo cyane cyacyo bakirimo ko wovugana n'umuntu ari hanze ni iki ku nyungu z'igihugu icyo ndagasaba ni bamenye yuko Uburundi ni bwa twese twese turabarundi ingingo ya 13 y'ibwirizwa shingiro ndiba yuko barundi tungana mu burenganzira no mwiteka
agatorwa saha akaba yivuge kuri radio isanganiro urwandiko rw'umushikirangano w'intwaro hagati mu gihugu ngo ruteye isoni n'agahinda kandi iyo mvugo ibandanya yonona ishusho y'igihugu nibivugwa na Jovino Mugwengezo warongoye umugambwe ipedeziga mu mibanga uri mu bateye igikomo kuri urwo rwandiko bandikiye abahagarariye amasezerano yarusha akavuga ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD ahubwo ari bwo ufise ubwoba kuko bwasenyuye inkingi y'amasezerano yarusha bwari bwubakiye ko tega matwi Jovino Mugwengezo arongoye umugambwe ipedeziga mu mibanga
ngira barafise ubwoba bobo kuko ibyo twe twanditse n'ibintu tomoye n'ibintu bifatiye ku masezerano ya Arusha n'ibintu bifatiye kuri za shingiro bya senyuwe ubutegetsi bwa CNDD-FDD twe tukandika twibutsa bagya bayahagariye ko bo gira icyo bagiye ubutegetsi bw'i Burundi n'ubujumbura bwa CNDD-FDD kugira amasezerano ya Arusha agarukanwe kugira igiza shingiro igarukanwe kuko isenyugwa y'ivyo bikoresho bibiri byagize ingaruka mbi uno munsi nimba ibintu byose byarayangaye nimba ubugizi bwa nabi bwarateye intambwe zikomakomeye nuko amasezerano y'Arusha n'izo shingiro byakomoka ko byase urumva rero kwitwaza ngo twaranditse canke CNL umugabo CNL bakabandikira bakubahuka bakandikira umukuru wa CNL yuko ibizoba bizokurikira bizoja kukatwikiwe ubwo nubwo babafise bafise kuko buriya ukuri iminsi yose kurateye ubwoba iyo umuntu ari mu kinyoma yamana ubwoba iyo umuntu yiyagiriza ikintu yamana ubwoba na cyane cyane ubwoba bufatiye ku isenyugwa rya masezerano y'Arusha n'ibyiza shingiro bamana ubwoba n'ubu ibyo bakora byose babikora n'ubwoba nicyo gituma bataye umutwe nicyo gituma icyo bakoze cyose kubera batayishyiramo ubwenge mu bintu byinshi cyane bica bibononekara ko ku buryo rero uwo rwasa gusinya kuri iryo kete n'ibisanzwe cyane kandi arabifite ububasha n'uburenganzira kandi nawe arafise uruhara muri ibyo bintu byarusha kuko yara harimwo n'umukono wiwe nkumbure batazi cyangwa ibiyubagiza n'ibisanzwe rero yuko ikete nk'iryo rwandiko nk'ubwo twogwandika ahubwo n'ibitege n'ibindi byinshi bijanye no guharanira amasezerano y'Arusha yari yaragarukanye umutekano n'umunezero n'ukwizerana hagati y'abarundi bakayasenya uno munsi nimba atamwizera uno munsi nimba atakwizerana uno munsi nimba atamwidegenje mu gihugu nuko bubahutse bagasenyura inkingi z'amahoro inkingi z'umutekano inkingi z'ukunywana hagati y'abarundi
Inzamba
tubananye amakuru twateguriye kuri radio Inzamba agateka kawe mu gisata cy'intwari bereye mu gipolisi bamwe mu bapolisi mu Burundi bari yamiriza ingene itangwa ry'ibikoresho by'akazi ririko riragenda bavuga ko batumva ingene bataronswa ivyankenerwa bigizwe n'impuzu ibirato n'inkofero nk'abandi basigura ko bakumiriwe ku mvo zidafashe ngo nibabone ingene bazobandanya akoresha ibikoresho basanganywe kandi byacitse unywenywe bafise byinshi imbere byatabaguritse reka inkuru tubibaze Eddie Claude Nazo
Amakuru dukura mu gipolisi yatumenyesha ko igipolisi kiko kiratanga ibikoresho by'akazi mu makomisariya yose agize igihugu ariko ngo hari abapolisi baronswa ivyo bikoresho abandi nabo ntibabironswe isiguro zitangwa n'abategetsi ngo nuko ibikoresho bimwe bizoshigwa mu makomisariya akaba ari nayo azomenya ingene abikoresha mu nyuma mu gutanga ivyo bikoresho bigizwe n'impuzu ibirato n'inkofero ngo batangura guha abapolisi bigenje neza batakoze amakosa mu kazi bagasubira abafise amakosa make nayo wabigenza nabi bagatazira yoye abapolisi batari bake babona ko ivyo bafatiye ko mu gutanga ibikoresho bidafashe na gatoya basigura ko bitumvikana ingene baha bamwe abandi bakabima kandi bose bahurira ku kazi kamwe ikindi ngo nibumva ingene bazobandanya bakoresha ibikoresho bahorana kandi byarashaje cyane kuko bimaze imyaka itatu arivyo bakoresha ari nacyo gituma bavuga ko hari akarenganyo katagira izina muri iryo tangwa ry'ibikoresho bamwe mu ntwazangabo mu gipolisi bavuganye na radio Inzamba baremeza ayo makuru bakavuga ko nabo nyene batumva ingene iryo tangwa cy'ibikoresho ririko riragenda. Babandanya bavuga ko itangwa ry'ibyo bikoresho mbere ryahora riba rimwe mu mwaka kandi rikaba kwa polisi bose kuko baje ku kazi bose atavuyemo. Basaba abategetsi bakuru mu gipolisi gutanga umuco kuri ico kibazo. Twarunde urongoye igipolisi ku rwego rw'igihugu bagira ico abivuze ko ariko ntiturashobora kumuronka.
Edi Claude Nazwe arakenuye. Tubandanye amakuru twateguriye mu gisata cy'imibano. Abantu basabiriza basigaye barabaye benshi mu gisagara ca Bujumbura ni mu gihe mu myaka yeza basabiriza baje cyane cyane ahahurira abantu benshi aho usanga bose mu mabarabara haba mu makarite canke ahandi. Ikidasanzwe ni uko n'abantu bakomeye basigaye basabiriza aho rwaruka nago rugaheba amashuri kugira ruje gusabiriza. Ibyo zose ngo bitumwa n'ubukene buri mu miryango ibintu bikaba byatanguye kuyangara ku batanguriye kubura ibyankenerwa nk'igitoro n'ibindi. Abanyagihugu basaba leta gutorera inyishu ikibazo cy'ubukene kiri mu miryango aho kugara imbibe barondera ingorane aho zitari. Iyi nkuru tuyibaze Alessandrine Keza.
Abanyagihugu bo mu gisagara cya Bujumbura bavuga ko uko gusabiriza kwiyongereye kuva aho batanguriye kubura ibintu bikenerwa buri gihe nk'igitoro n'ibifungurwa. Aho bigeze abasabiriza basanga hose no mu makaritie mu gihe mu minsi yahera baja mu masoko canke mu bare no ku masengero. Ikindi ngo nuko n'abana basigaye bata amashuri bakaja gusabiriza.
Iyo rero tuvuze gusabiriza ibikorwa gusa na bamwe bahora babikora kubera atabushobozi bwo gukora bafise nk'abagendana ubumuga canke izindi ngorane. Ubu uwo ari we wese umusanga akora ashirira mu mazu, ashirira mu makaritsiye n'ahandi. Ikidasanzwe rero muri kino gihe ni uko usanga hose mu mice yose y'igisagara ca Bujumbura. Reka mbere n'abana b'abanyeshuri baraheba amashuri bakaja gushorera kubera ko baba bapfumye inyungu zabo ataco bafunguye, bakaba bagenda rero kurondera ico bintu.
Ubukene buri mu miryango ngo niyo ntandaro y'iryo sabiriza. Abanyagihugu bagasaba leta gukemura ikibazo cy'ubukene aho kwihutira kugara imbibe z'igihugu.
Birega uko gusabiriza biterwa n'ubukene buri mu muryango muri kino gihe. Kuva aho hatanguye kubura igituru, hakabura ibifungurwa, hakabura amakara, hakabura amazi, kabura amakara n'ibindi byankenerwa byose. Ubukene bwari bwarugarije abantu ku buryo n'abahora bajya guparapara asigaye biyagura. Icyo twasaba leta ni uko ikubita agashi ikarondera uburyo bwose kugira ngo ubukene burundu mu gihugu bugabanuke, aho kuguma dushaka kwigorana kandi tutishoboye.
Uruganda rw'amakuru rwa Radio Inzamba gatika kawe ntitwashoboye kuronka Jimmy Hatungimana arongoye igisagara ca Bujumbura kugira ngo agire ico avuze kw'iryo sabiriza ryabaye ndanse mu gisagara arongoye.
Alexandrine Keza arakenuye. Abanyagihugu bari barahawe ibanza byo kudandaza mu isoko ya Muyinga bahagira amasezerano yo kwiyubakira ngo barahimbaho n'ingingo nshasha yafashwe na leta yo kubasubiza uburenganzira n'utuzu tw'idandarizo twaheruka kwegurirwa abari badupanze n'ikigo gitoza amakori n'amatagisi obeye hari mu gitugu tumwaka uheze. Abari barabwubatse bagataha zirayoye mustantere wa komine Muyinga Amede Misago amenyesha ko hashinzwe umugwi wo kunywanisha izo mpande zibiri kuneza ya bose. Reka inkuru tuyibaze Josephine Jones Nkunzimana.
Abanyagihugu bari bariyubakiye mu bibanza biri mu isoko nkuru ya Muyinga inyuma yo kugiranira amasezerano na komine mu nyuma. Ikigo cy'igihugu kijeje kwegeranya amakori n'amatagisi obere kikegurira ibyo bibanza bapangayi ngo barahimbawe n'ingingo nshasha iherutse gufatwa na leta ijyanye n'amasezerano mashasha yo gutoza amahera abadandaza bakora muri iryo soko. Iyo ngingo ngo ikaba ibasubiza ibibanza byabo bari baranyazwe nk'uko bishyikirizwa n'umwe muri abo.
Kandi nabo bari batangiye kuvuga ko tuzaje tubangana
Musanere wa komine Muyinga Amede Misago akamenyesha ko hashinzwe umugwi ujeje gutatura matati azokwaduka hagati ya bene ibibanza hamwe n'abari babakoteye mu ntumbero yo gusubiza hamwe izo mpande zose uko ari zibiri no gukemura akaguma ko kwaduka muri iryo soko. Abadandaza basubijwe uburenganzira ku bibanza byabo bakaba bavuga ko bazokora ibishoboka bakagumana imigenderanire myiza n'abari babakoteye ibibanza byabo.
Josephine Johnson Nkunzimana arakenuye. Dusozera amakuru twateguriye mu gisata cyo kwinonora imitsi. Inkino z'igikombe cya Afrika ziriho zibera mu gihugu cya Cote d'Ivoire cyo gihugu caraye gitangaye mu gutsindwa n'igihugu cya Nigeria igitsindo kimwe ku busa mu rukino rwo mu muco A ari nago abanya Cote d'Ivoire insinzi bari bahanze amaso. Cote d'Ivoire rero ubu isa n'iri mu yabira narijya izo nkino ziriho zibera muhira iwabo. Abanya Cote d'Ivoire bakaba bari bizeye ko bashobora gutwara ico gikombe, ariko bo bakaba bashobora no kuvamwo mu ba mbere kuko mu muce A Cote d'Ivoire iri mu kibanza cya gatatu inyuma ya Nigeria na Guinea Equatorial. Guinea Equatorial yayitsinze Guinea Bissau bitsindo 4-2. Cote d'Ivoire iri mu kibanza cya gatatu nayo Guinea Bissau ni iya kane. Mu muce B naho Misiri yaraye inganije na Ghana ibitsindo 2-2. Ghana nayo nyene ntiyorohewe na gato kuko no mu rukino rwa mbere yari yatsinzwe na Cape Verde ibitsindo 2-1, nayo yari yanganije na Mozambique 2-2. Mukumva ko kugira ngo Ghana ironke uburenganzira bwo kubandanya bitazoyorohera na gatoyi. Ni kuri inkuru ijaye n'ibyo kwinonora imitsi mu rukino rw'umupira w'amaguru duciye dusozera ko amakuru twateguriye y'ikirundi. Nshimire mwe mwese mwateze yombi, nshimire n'abagenzi banje ku ruhara umwe wese yagize kugira ngo bayatororokanye. Bonfise Niyongere nako ndabashikiriza, ndabifuriza kororanirwa mu byanyu no mu banyu na gahwana.